ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ri samiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muramutse juti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije.
Bon, je suis en France, une formation, il y a un peu de temps, il y a
un peu de temps, mane kuntu yaronse uburenganzira bwo kudandaza uyo muvinyu ku masoko mpuza makungu inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ibyumviro by'ishiramwe ya ProDH rihanira gatya kazi na muntu kuko ntamatora yogenda neza mu Burundi hamwe no kuntu amatora n'umutekano amahoro n'umutekano byorama inkuru yerekeye imyaka 15 irangiye habaye igandagurwa y'impunzi y'abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye iyugurwa iyugarwa y'ibitaro itembera mu kampi impunzi induta mu gihe cy'u Tanzania turazigaruka ku mukanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugezi wacu Aloise Bigirimana.
Imiti ibiri kuri ine irikiragerageragezwa kugira ivure Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Kongo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800 mu bantu bativuza barwaye ico kiza cha Ebola. 3 kuri 4 barahitanwa nayo nkuko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mwishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Kongo bivanye n'intambara hagati ya benegihugu kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo barwaye bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000 ni muri programa y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashizweho ni na leta nyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cha Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanya gushika mu kwezi kw'12. Abashinga amateka bo muri ico gihugu ca Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeka akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima green card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na leta mu bisata byo kwivuza, guhabwa imfungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfata kibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko programa zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwa ko niyo ngingo. Amashirahamwe aharanira agateka kabimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashirahamwe i New York ruhukiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kwirwanya bivuye inyuma. Ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu mareta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi, aho abantu bashika 200 aribo bamaze kuhasiga ubuzima, abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo. Abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasinzikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa kumajana 450 bahasize ubuzima mu gihugu cya Misiri niho harangira inama y'iminsi ibiri kuri wa kabiri n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myiyerekano muri Sudani nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hasinywe amasezerano acira inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe yakirindiriwe gutera uwo mukono kuri aya masezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganji.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ishiramwe ya PDH rihanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu n'ubw'abanyororo ryasohoye urwandiko rwerekana ukuntu indyane Burundi burimwo kuva mu mwaka 2015 zohera mu byo ritanga nk'imiti harimwo gutegura icuka ciza cyo tuma haba amatora atekanye irekurwa ry'imboheza politike gukura imitahe ku banya politike abaserukira amashirahamwe yigenga n'imenyesha makuru itahukanwa ry'impunzi no kuzisubiza mu byazo hamwe ni rungikwa ry'abasirikari n'abapolisi ba ONU n'ubumwe bwa Afrika buja gucungera amatora. Inkuru ya Eloge Urikaneza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Muri urwo rwandiko ishyirahamwe PDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 zigaragarira hanini mu bintu bikurikira: ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, abantu bicwa n'ababurirwa irengero baharugwa mu bihumbi by'imfungwa za politiki n'abazi by'ivyumviro vyabo, ibice bigera kuri 5% vy'abarundi bahunze igihugu, ubuzima busa n'ubwahagaze mu bijanye n'ubutunzi n'imibano, urwanko hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashirahamwe yigenga, imigenderanire mibe hagati Burundi na bimwe mu bihugu bibanyi ifite ingaruka mbi ku banyagihugu begereye imipaka, ukwiyugarira ko kwa leta kwatumye imfashanyo zihagarikwa, ukumagana mu bijanye n'ishoramari ry'abagwizatunga bo hagati mu gihugu na mvamakungu, hamwe no kuvanga inzego z'umutekano mu vya politike. Aprodeach menyesha kwibi hamwe n'ibindi byinshi tadondaguye bishira Burundi mwirinde ugereranije n'ibindi bihugu biri mu miryango y'akarere ku rwego rwa Afrika na mpuzamakungu. Iryo shyira hamagiriza iyo miryango kwirorerera ingene Burundi bwihamba atanga ingo n'imwe bufata yo kubukura mu cobo. Rimenyesha ko hageze niba hatarengeranye ku miryango ya YASE umwe bwa Afrika na ONU yahagarariye amasezerano ya Arusha isubira gufata ingamba zo gufasha Burundi kugira ibindi biganiro atari iby'uruhendo byorinda Burundi kuja mwirimbi. Ibwirizwa nshingiro ryo kuwandwa ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze muri ya PRODEH baribona nk'ijyaje guhamba amasezerano ya Arusha na demokarasi mu Burundi. Kugira ibintu bigende neza hanatunganywa amatora humuriza bose, ishyirahamwe ya PRODEH risaba ko hakorwa ibitari bike harimwo gushyiraho icuka gituma hatunganywa amatora yizewe adahengamye kandi atekanye, icuka mu bijanye n'umutekano gituma abahiganwa mu matora bidegembya bakavuga iryo bagona kandi n'abanyagihugu bagatora uwo biyumvamwo mu mwidegembyo, gufuta imitahe yasohorewe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abatwara amashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru, irungikwa ry'abasirikare na polisi bumwe bwa Afrika na ONU boja gucungera amatora, irekurwa ry'abanyepolitike n'abazivyumviro vyabo harimo abaroye mu myiyerekano yo kugwanya ikindi kiringo cha president Nkurunziza mu 2015, nabo bose bagirizwa gutunga ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu kandi atari ivyo. Ukugurura amaradiyo yugawe nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 itahukanwa ry'impunzi no kuzisubiza mutwazo gusubiza imigambwe abayatswe, ukugurura amashirahamwe yigenga abayarongoye bahunze bahunze bagasubizwa mutwabo co kimwe n'izindi ndongozi zose zahunze igihugu hamwe no gushiraho igisata cihariye kidasanzwe co cungera amatora hamwe n'ibindi. Ishirahamwe ya Podash rivuga ko ridashira amakenga ko president Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza mu mwaka uza. Biramutse bishitse nubwo ritavyifuza risaba makungu kwanka ibizoba byavuye mu matora kudasubira kugurisha ibigwanisho ku Burundi no kubwima umuhora uja kwibahari biciye muri Tanzania kufatira ambarugo gufata amatungo ari hanze y'igihugu y'abategetsi bose kubima impapuro zo gutembera kwirukana ingabo na polisi b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana no guhagararira amahoro guhagarika imfashanyo zose zihabwa leta n'izitangwa n'ibisata bya ONU bijeje guterambere harimo ni banki ya Afrika ijeje guterambere bad umwitwara ariko ugusubira kwitoza ariko president Nkurunziza yavuze ko inshuro nyinshi kuva mu mwaka uheze atangaza ku mugaragaro ibyizwa nshingiro rishasha
kamoneza ubuga mu CNDD nako mamenyeshe abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira mu mwaka wa 2022 yerekeye nimeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'impombe zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022 ni nabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kwiteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi
kuzirikana n'ikindi kintu niyo muzi bakirirwa barahabiriza imbere y'inzu iwanje umwaka wose ugahera naravugije ijambo zito ripa kuko ijyanye ngo navuze sinatsingingo sinyigo nagije inama abanyamugambo iwacu rekata n'ingingo nafashe uko nzirikana igihe gucanje nkazirikana n'ico ndi n'ico ngiza gukorera igihe gucanje ijya niyo ngingo ibereye umukuru w'igihe kugenda ijya nyine n'ubundi zibindi rero reka nzoba mugambwe ndawukorere warahujije urandera urandamura nandi azi ko turahora abandi tuzafata umugongo umugambwe uragutse mwabagabo ijunda n'ijambo tuzokoma dukora bisaba umugozi umwe nimugire impungenge
mu kurangiza ishyirahamwe ya Podash ryibutsa ko amahoro y'abarundi yatega abarundi gusa kuko n'ibibazo byabo bigira ingaruka ku karere n'isi yose rigahamagarira cyane cyane ubumwe bwa Afurika na ONU kuzitira ibintu bitarayangara. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Kuri uyu wa kabiri naho abanyamurenge bari mu Rwanda baribuka imyaka 15 iheze bagenzi babo barenga 160 biciwe mu Burundi aho hari mu Gatumba. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari mu Kigali muri iki gihe akaba yakurikiranye iyo nkuru. Pierre Claver Nyonkuru, mwiriwe neza?
Miriwe neza.
Mutubwire ibitekanijwe kuri uyu munsi abanyamurenge bibuka imyaka 15 irangiye abagenzi babo bagandaguriye mu Burundi.
Kuri uyu munsi abanyamurenge bibuka imyaka 15 iheze abagenzi babo bagera ku 166 biciwe mu Gatumba mu Burundi. Umuryango w'abanyamurenge Communauté y'abanyamurenge mu Rwanda bateguye ibikorwa bitari bike harimo ibija gutangura mu kanya kari imbere mu masaha nk'abiri kuza gushyira urugori rw'amashurwe no kunamira abahitanywe niho nyabwoko ryahitanye Abatutsi muri 1994 mu Rwanda ku rwibutso rwa Gisozi. Hanyuma hagakurikira ibindi bikorwa harimo amajambo n'amatemoignage y'ingene ubwo bwicanyi bwaragenze ku bacitse hamwe n'andi majambo bajya gushyikiriza mu kanya kari imbere.
Haraheze imyaka itari mike Pierre Claver abanyamurenge batiye akamo gasaba ko abantu bikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi bakwitwa intahe mu gahanga. Ivyo bintu ntibirashika abanyamurenge inyishoro nkari
mu mwaka w'2013 mu mpera niho umuryango w'abanyamurenge w'Uburundi bitwaje hari inkuru y'igitagara cya Bujumbura byarigifariye abagabo babiri agatogwa atashe muhari FNL bagwana icyo gihe hamwe n'umuvugizi wawo yitwa Pasteur Habimana ari nawe yagiye ku maradiyo y'igihugu na mpuzamakungu avuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'aba FNL bari baturutse muri Congo basazana agatogwata. Icyo gihe rero abanyamurenge bitwaje bavuga ko abagabo babiri bohagarikwa ariko gushika n'ubu ntibahagarikwa abanyamurenge bakavuga bati nta kizere bagifitiye ubutumwa Burundi bakavuga kandi ko ngo bagiye kwitura senare mpuzamakungu mpana bya CPI kugira ngo ikurikirane ubwo bwicanyi mbere n'ababukoze nyabundi ariko bagasaba leta yabo ya Kongo ari yo rikurikirana cyane kuko abiswe bari abakongomani
mu kanya gatoye cyane rwose. Pierre Claver niyo nkuru amatohoza yarabaye neza aradoma kuri Toki abo bantu
ntamatohoza y'ubutungane arahera ni nako ubutungane bw'u Burundi buvuga bavuga ko atamatohoza arahera n'ubu ngo bukiri mu matohoza ariko nk'ishyamwe mpuzamakungu ONU mu raporo yaryo amenyesha imana watu wote bahana agateka kazi na muntu abo bose berekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari y'abagwanyi yaturutse muri Congo bya icyabonye murenge bari ahantu mu gasumba ku rugi rw'u Burundi na Congo abasifite icumi mbere banavuga ko biswe n'abantu babyukiye Burundi igiswahili hamwe n'ikinyarwanda mbere n'umuhari FMR warabyemereye icyo gihe ko ariwo wise abo bantu abanyamurenge bakavuga bati nyabona ubutungane n'ubukorere kuri ibi byose bigaragara maze wakoze ubwicanyi akwise ntaye mu gahanga.
Pierre Claver turagutera kamo uduhe idonido iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere urakoze.
Murakoze.
Mwikampi impunzi z'abarundi induta mu gihugu cha Tanzania abategetsi barafashe ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu gifaransa n'ingingo yakiriwe nabi impunzi zo mu mazone ibyo vuriro ryahora rikoreramwo bakavuga kwaho bagiye kuzohora bivuza ari kure cyane. Inkuru ya Fidele Nsabimana umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika.
Iryo vuriro ritembera Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryugawe itariki zibiri ukwezi k'umunani 2019 kumvuza itamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji cha Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasabye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona badugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure ino mu 2021 n'ukuri nitubona ngere tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha badugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasabye mu tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'ibadugare n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafashe ingigo kuca bajugara tugiye guhera kuko yarari amavuno yandi ari kure cyane y'iyi zone.
Nubu ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda heyo mu ya 15 no kuvuga gasanga ntituvugara kuko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe azari hatari ukubwira umushikane no ugasanga yarenze gose.
Abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bo kwituye ari ku bitaro bya Kirindembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwe ibitaro gusa. Abo barundi bahungiye induta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane abana baca binjira ibitaro naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisabwe naho barembye bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari mwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi bivuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane bakunda kwibanda bakamwakira agashenje rutana hari nabarembye cyane n'ahandi ugendeka acataha uyo mutekere paracetamol imwe zibiri acataha akazoza kwivuza ku bitaro bitari mwegereye niko bagira.
Kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru bo kwemera kuza baravura abantu bataha kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo ntabarayimvye mugabo wavugaga habwe imitagataha agakira. Kino kuri ico twosaba kuko iri vuriro riri mu zone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kure usanga bigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwiye kumwakira akamuvura. Icyo nje twosaba kubohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bataha ku ivuriro rikuru.
Iryo vuriro ritembe Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi vy'isuku n'abizi vy'imibano iryo vuriro ryagenda gyimuka ku mazone ari kumera inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16 ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukorera muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania ba mu kijiji ca Muhasha igice gisanzwe kibamo abantu benshi muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongerako ibitaro vya Kirindembe gusa abajeje ubuvuzi mu nkambi ya Nduta ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kuyugagwa ry'iryo vuriro ritembera
banywanye bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri kamera bandanya kumiriza iradio hinjwi rya Amerika Umunyarwanda Justin Faida afise ubwenegihugu bw'Abafaransa aherutse kuronka uburenganzira bwo kwenga inzoga inkangaza Hydromel mu rurimi rw'Igifaransa ariko yayise vin de banane de France no kuvuga umuvinyu wo mu Faransa ukozwe mu bitoke guhera urero ashora kugurisha inzoga yenga ku isoko mpuzamakungu yarahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Veniste Nshimimana ari mu biro by'iradio ijwi rya Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza atangura amubwira uko yakiriye iyo ngingo
yego nabishimye cyane ko byarangoye cyane uko ni bintu nasabye imyaka 12 yose batanyemera kumva kintu kimuritse nyuma y'imyaka yose nyine yumva cyagushimisha rwose
ariko kuba kubumva ijwi rya Amerika bakuzi hari n'abatakuzi twibutse gato ukuntu watangiye gukora aka kazi n'uyu murimo wo kwenga inkangaza
bo ubu bitangiye kera nkiri mutoya 8 nabaga nitwa muri joke ugiye nkihenga inzoga mu dukarabiya nkadushyira hirya mu mfuruka nga abantu mbese bizuti n'abana bafite amakwe ye ariko mbese abantu mbese bizuti mbese bahafi umuntu bayishimye ko ndafite ikitegezo cyo kubona najya ku isoko ko hari abantu benshi bashuze inzoga ikabavi bare bamuhire Andre abitwa Mirwe Birinda n'abitwa Bazigishuti mbese nkabona ntabwo najya ku isoko mpagaye n'abo bantu kandi nari mfite umugabo nkunda cyane w'itangazamakuru nkumva ntabibangikanya nabyo ngo nkajya negereza gusa kujya ngo nishimishe gusa nishimishe n'abantu gusa
ariko nyuma ya 94 uri mu Banyarwanda batangiye kwenga inzoga zipfundikiye mu Rwanda
ni kwemeze rwose ubwo nyuma y'intambara nakoze itangazamakuru mu mezi make ya 3 gusa ntitandivamo nabaye nkuri hagarika nigiye mu nimwe zo kwenga kuko abo bamuhire bose ntiye bagihari barwa binda batahari ofipare nawe yasinyutse nta nzoga n'imwe yari yabonaga mu Rwanda ifurikiye mbese ngiye wazadukanye nyuma y'intambara barazigura badishima cyo gitoya ngiye mu exposition ba mu mudari nuko mpuza gukurikira nagura isoko nza kubona n'inkunga ya Capmel yo kunyigira umushinga ariko reke finansuma bampaga sinayifata uko bashaka kumafaga menshi cyane nkabona kuyajira bizangura cyabashakati ura tikiza mu kinyamakuru nako tikiza mu gicuruzi nuko bisazamo ingwara nyinshi cyane bitumana market mushinga mu Rwanda no kuzina mu France.
Ugeze mu Bufaransa se wakwisi ukomeza kwenga cyangwa wabihagaritse ukomeza nyuma byagenze gute?
Bo ngitu mu Faransa cyangwa mbona formation ireba n'inzo kwenga n'izazo kurya z'ibinyobwa yanafashe cyane ko mu bintu basabaga mbere na mbere basaba ko nagira ntuza diplome y'ikenye n'ibintu byo kutugaya byo kurya bisukusitu sakandi ifite nyine bunda ifite ngo ubite nayise mbona formation nyine ariko sabuze kuba nakwenga nyine ku magaro baranyangira andiriga kandi nkanenga nanjye kujya nenga mpa abantu mbese bisi cyangwa afite imiti mukuru kandi kuze mu Rwanda mbere y'intambara bwo birakomeza nkamanga hose zasabye nkabishaka izo bwo rero mukeze kwambije ubundi ampa cyangombwa nuko nanjye gukora gutyo.
Ariko se amoko y'inzoga wenga na yahe
bo unenga inkangaza nyine ita vendo parane do France akwa n'inzoga zindi zikoze mu mbuto zindi amacunga inanasi mange marakuca meme nanuza na gaperi n'izindi zindi ntaro ndoye nyinshi cyane ngo ziva ko ntuza kuva miza bisapa fita amoko y'inzoga agira nko ku 8-9 yako zose nkaza bishya ku murongo misi mikeya no bizaba bisoko
amoko 8 y'inzoga izo nzoga uzengute ukoresha nka kwa kundi kwa gakondo kiwacu ushaka ishinge ugashyira mu muvure ukavangavanga ugakamura uzengute
oya kwashyeme bita maceration donc ugashyira no ufate nuza amafurungi ugashyira mu mazi amazi ubwo yakabava na moji ntago nkamura ukamura siribi ariko zangiza ne muntu zangiza mutobe kandi sita maceration kunutanga cyangwa kurusha cyo kuzabona wakamuye ibi bisaba kwitondera guhozaho uko utinze gatoya biba oxide bo biba na fubizi imwe zirangirika bisaba guhora uziyitaho cyane ro
ariko se nk'ubu nk'abantu batwumva mu Rwanda cyangwa se mu Burundi nabo benga inzoga baravugira bati mbese ubwo buryo akoresha nibwo butubura kurusha ubwacu niki bakwigeraho kugira ngo nabo bashobore gutubura dufate nk'urugero nk'ubu nk'inzoga umuntu uri imuhanga ashatse kwinga inzoga yafite ibitoki 5 cyangwa se 10 yakuramo litiro zingahe we wakuramo zingahe wa murushiki
aho ngaburya umutobe uvamo bitewe no kunyitoye kimeze ari nk'aho agiri umutobe mwinshi kandi agiri umutobe mukya vitama bibaho ariko kandi sisteme ifite ko ya masoza mu bwenyine umutobe wa mushi kurusha ukamura ko nk'aho vanamo nka litiro 5 ukamuye ko kose nta kubeshya hava mafi 10 pe bo 8 cyangwa 10 nta kintu kimwitakara mbese bose cyakitwa umutobe cyose ukibona ko cyakabaye nta bikatsi bigiyemo amaganura nyine ngo rujugunye ndose bira mu Rwanda bose bikoze ntse baba batubuye izina zabo rwose si nta gufusha ubusa kwa nta gufusha ubusa.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
imbere yuko dusezerana tubibutse amakuru twashikije twabwiye ku makuru ishyirahamwe APRODH riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu mu Burundi ryasohoye itangazo eka urwandiko rwerekana ukuntu indyane Uburundi burimo kuva mu mwaka 2015 zorangira. Twabwiye kandi na inkuru y'abanyamurenge bahava uyu munsi kuwa basi bibuka bibuka imyaka 15 irangiye abagenzi babo biciwe mu Burundi mu ikampi ya yo mu gatumba mu Burundi Nchuti rero mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twabateguriye bigarukiye ngaha turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukaba dushimiye na Mukubira yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka kandi dusubire kubibutsa ku Ijwi ry'Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 42 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri Radio Nchuti ya bose FM 88.3 mugire amahoro turashimiye mwese rero mwakoze gutega amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.